I used to be your sweet love, I used to be your honey. I am as in I say a year. Oh, yo. Humbu ye ya misi ya chuyambere. Urukundo ru chiri rubisi. Izuba ritaraza ngorgume. Wari wakumburu munu muri kumwe. Irungu rikakwica kandi utari wenyine. Can we go back aho twari turi turi babiri misi ya twembi? Can we go back aho twari turi mbuyu ko twari tumeze? Can we go back? Can we go back? Inkuru z'urukundo sinkikunda kuzumva kuko zinyibutsa ibyacu uko byahoze. Uko umutima utera niko ndushaho kukubona mu rukundo rwacu ruzima. Ese niki kibitera? Wari wakumburu muntu muri kumwe. Irungu rikakwica kandi utari wenyine. Can we go back aho twari turi turi babiri misi ya twembi? Can we go back aho twari turi mbuyu ko twari tumeze? Can we go back? Can we go back?
Can we go back?
Aho twari turi mbuyu ko twari tumeze? Can we go back? Can we go back? Go back.